iri mu bandi radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Kuwa kabiri tuganira ahanini n'abakenyezi n'abigeme ku buzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo. Kaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Birashushe ni wowe kumva. Numvise ngo bakenyezi bo hanze n'abakenyezi b'u Burundi ngo bishyize hamwe mu kwizihiza umunsi mukuru wahariwe umukenyezi ku isi, naho ngo ni kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2023 ndamukiza. Ntuzucikwe, none ibyo bintu ntuze bizoberaye. Ko numvise bishushe ngo bizobera ku murongo ngo kuri Zoom. Ukuri tsumu hemwe sinzo ko nuno kubwira uwo murongo ukaba hinge nabikurungikire nawe wirabe ntuzasigare inyuma. Ya tsofukamo byinshi gose kandi bibereye kumva. Ntuzosibe nawe uzotse wiyumviririze sinobikubarira ngo ndabimare. Je no kubwira nanje ntavyonze ariko birabereye.
Aho rero hari mu mpera zindwi irangiye, aho umugwi w'abakenyezi b'abarundikazi batunganyije ikoraniro mpuzamakungu. Iryo koraniro ryari rigamije guhuza abarundikazi bari mu bihugu bitandukanye ku isi n'abari mu Burundi mu buhinga ngurukana bumenyi bita virtuel kuri za Zoom na YouTube. Hari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi uyu mwaka w'2021. Bamwe mu batumire b'iteka bari bahari yari umutambukanyi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza, Madame Reverend Pasteur Denise Bucumi Nkurunziza, uwahoze ari umushikiranganji w'indero Janvier Ndirahisha, Philbert Mlakambanze yaserukiye ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga abarundi bo mu mahanga basanzwe baramutswa, Christine Niragira secretaire permanent yaserukiye ubushikiranganji bujejwe ikigega aho abatumire b'iteka bakiriwe. Iryo koraniro jewe Oriane Itangishaka naronse akaryo ko kuyobora ibiganiro byaryo naho ryari riri ku rubuga rwa Zoom. Abatumire b'iteka bari batumiwe mu Burundi bahuriye ku nyubakwa y'ubushikiranganji bw'ikigega aho nabashikiriza ijambo nongera ndababaza ibibazo bitandukanye. Abandi bakenyezi bari bahari baserukira amashyirahamwe yabo n'ibigo barongoye. Mu kiganiro muri sanga cy'uno munsi natumiye bamwe mu batumire hamwe n'abari bitavye icyo kiganiro nk'abashitsi basanzwe ku mbuga ngurukana bumenyi no mu bibanza byari byateguwe byo kwakira abashitsi mu Burundi. Turi n'akaryo ko kuvugana uno munsi na Florent Uwineza Bamboneyeho yari ku rubuga rwa Zoom i Baltimore muri Maryland, leta ya Maryland muri Amerika. Turi kumwe kandi na Benita Nize Ninahazwe yiga kuri Université Polymique y'i Gitega, turashobora kuronka kandi mu kanya kari imbere Madame Gaudence Ndikumana yashikirije ijambo ari ku rubuga rwa Zoom ku bijyanye n'amagara y'abantu. Reka twakire abatumire tuse muri kano kanya batubwire uko babonye ikiganiro, icyo bahunguye na bimwe mu byo babonye bashobora gukoresha mu buzima bwabo bwa minsi yose canke mu mashyirahamwe yabo. Madame Flora Uwineza bamboneyeho aho muri leta ya Maryland, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Oyan.
Nawe Benita Nize uraho neza ngaho mu Burundi igitega? Ego ino muri Amerika ni sawa, turaho turashima. Ndabashimiye rero mu kanya mwafashe kugira ngo tuganire muri bimwe mu byo mwabonye mu ikoraniro ryabaye mu mpera z'indwi iheze na bimwe mu byo mwaba mwarahakuye. Duhereye kuri mwebwe Flora aho muri Amerika, icyagutumye witabira rino koraniro ni ikihe? Muri make ikoraniro nk'iri wari ugiteze, wabibonye byari bimeze gute?
Murakoze cyane. Jewe na we na murakazi wanjye ariwe mezi yakubaye yarabimbariye yarabimenyesheje ambwira ko hariho ikoraniro ry'abakenyezi rizoba rikoranije abanabo mu Burundi. Hanyuma ndi ndavuga ati ibyo bintu ni byiza kuzoshobora kubona kumva no kubona abakenyezi bo hanze hatewe ntarahigira mu Burundi namba byaranjyohe kubona ko nshobora kubona abantu bakenyezi bari mu Burundi kungene basa neza. Hanyuma ya nari mfite igishika cyinshi rwose cyo kumva uko bamerewe, uko biteza imbere. So nari very excited no kubyumva no kubijamo rero. Ya nararyohewe rwose ndakukanya.
Ego urakoze cyane Madame Flora. Reka nakire Madame Gaudence Ndikumana nawe nyene yinjiye mu kiganiro. Tukaba twavuze yuko dushobora kuronka amahirwe yo kuvugana nawe nyene akadushikiriza bimwe mu byo yabonye mu rubanza rwa Conference Internationale y'abapfasoni y'abakenyezi. Madame Gaudence Ndikumana, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Reka ngaruke kuri Madame Flora Uwineza bamboneyeho muri Maryland nka muri Amerika. Atubwire uwo ari we, bakumenye. Kumbure wavuze ko utarigera uja mu Burundi, wabahehe mbere yo kuza muri Amerika?
Yego murakoze Ryan. Jewe navukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Abavyeyi banje bahuye 2022 baca mu gihugu cy'u Rwanda, navukiyeyo na twabayeyo iyo hose hamwe abagiye banje bamaze imyaka 2022. Hanyuma na jewe napfuye mu Rwanda, intambara imaze kuba mu Rwanda 1994, twahunze mfite imyaka 8. Hanyuma duhungira mu gihugu cya Congo. Hanyuma tuvayo haheze imyaka 2 tujya muri Tanzania, aho twabayeyo imyaka 10 n'ibindi like that. Hanyuma mu 2007 tuvayo through the resettlement program vino muri Amerika.
Urakoze cyane. Reka mpindukire na Kire na Benita nawe nyene atubwire uwo ari we. Turazi yuko Benita ari umunyeshure mu ntara ya Gitega. Benita, kaze neza mu kiganiro muri isanga, hama utubwire muri make uwo ari we, n'icyagusunitse kuja muri rikoraniro ry'abakenyezi.
Murakoze cyane Oriane. Kama nitwa Ininazo Miss Benita, kaba mpejeje ndiko ndaheza kuri Université Polytechnique de Gitega, Université y'Ubuhinga Gitega. aho nize PIC technologie de l'information et de la communication réseau et télécom muri ino ndwi nyene niho nzoronka diplôme de baccalauréat icyatumye nze muri conférence ni kubera barabimbwiye ku ishure iciye ku muyobozi w'ishure ryacu ama nanje ndabishima kubera bivuga umurundikazi nanje nk'abandi umurundikazi ama nayo ica ndaza muri ino koraniro nsanzwe ndi umwanditsi kandi nsanzwe ndi umukinnyi w'amarere w'ibyesi teatre
Ego turumva ko kumbure ushobora kudushikiriza bimwe mu bikorwa bya teatro ugira twarabwiwe yuko ibikorwa byawe ari byiza cyane kandi benshi babishima kumbura mu kanya kari imbere uraza kutubwira zimwe muri piyese zawe bimwe mu bikorwa byawe umaze kwandika umaze gushyira habona ego kama mpindukire nakire kandi madame Godas Dikumana turazi ko ari umurundikazi abana muri Amerika muri leta ya Massachusetts ariko madame Dikumana wabanza ukabwira ibindi byinshi byerekeye uriwe tukumenye bakumenye batakuzi
Jenny twa Godas Dikumana naje muri iki gihugu kera ndakwije imyaka irenga 20 ne mirongiwe no munani hanyuma aba nari naje kongura ubumenyi navuye Burundi nje nashatse nari nje kwiga hanyuma intambara iratera turino hanyuma cha twaguma ino nta intacho twari dufite kugura kugumino hanyuma turarondera ubuzi mugabo tuguma dukumbura iwacu jewe rero urumva numvise ibi biganiro byari byateguwe narishimye cyane numvise yuko nshobora gutanga icyumviro canke nkabikurikirana kubera byaduhuza n'abagenzi twaherukana kera no kugene tubandanya dukurikira iterambere ry'igihugu cacu no kugene tugira ati abana bacu bamenye iyo tuvuka hanyuma tumenye n'amatala umwe wese ashobora guterera igihugu cacu nibajije yuko ari byiza yuko twebwe twajino twagira twavugana n'abandi Jewe rero najino amashuri ndayiga peceje hanyuma nkora mu bintu muri departema iraba abana n'imiryango eko jewe akora osi mu bintu bya sante mentale
sante mentale ni ukuvuga ubuzima bw'imibereho ya misi yose ubuzima bw'umushahe ubuzima
nkajya tugize ikibazo ubwene dushobora kukiyengayenga kugira ntitugwirire ngo tugwe mu rudubi ngo twabuze ntitugwe mu rudubi kurondera ubwene ukwifatamo neza kugira bihere neza ingorane wayironse ingorane turazamana mugabo ni byiza yuko urondera ubufasha kugira ushobore kuzamuka
ego ndazi twari turi kumwe mu kiganiro nk'uwari yakiyoboye urashikiriza byinshi by'ibijyanye n'ivyo ukora mu gufasha abakenyezi mu kwiyumvira ubuzima bwabo kugabanya stress ibijyanye n'amagara y'abantu uraza kutubwira byinshi kuri byo washikirije kumbure n'ibindi byinshi ushobora kuba warakuye mu byo abandi baba barashikirije uwo munsi ariko mbere yaho igikorwa nk'iki kitari bwabe mbere cyahuje abarundi kazi bari mu mahanga n'abari mu gihugu wari usanzwe uja mu Burundi uganira n'abarundi kazi wari usanzwe uronka ku karyo ko guhura n'abarundi kazi kugira ngo mwungurane ibyumviro
emwe ngiye Burundi cyane cyane tuba dukumburanye twayaganye ne iby'iterambere ry'igihugu umugambi ukaraba tugenda dushaka kumenya amakuru ukugena ibintu byifashe mugabo n'ukuri kw'imana nabanda kubesha twari bwagere aho tugira icyumviro gikuru nk'iki hamwe tugira ati reka duhuze abantu benshi hamwe biratandukanye no kugenda uganira n'umugenzi umwe n'iki kugira ngo umenye uko ibintu byifashe iwanyu ibi byabaye kuri nivo nasiyonali nivo interinasiyonali ni bikuru cyane rwose n'ukuri
urakoze cyane mpindukire kuri Benita Nize Benita wewe nk'umwigeme aba mu Burundi kumbure ashobora kuba akurikiranira ibintu rimwe na rimwe ku mbuga ngurukana bumenyi ibyo wabonye muri conference abo wabonye abigeme cyangwa abakenyezi wabonye byakunguki iki kugira ngo ubone ubuzima bwabo abari hanze icyo cyumvire cyugira ngo abari hanze n'abari mu gihugu bahure wakibonye gute wacakiriye gute
icyambere banje gushimira abantu batiyumviriye gukoranya abafasoni basanzwe bari no mu Burundi n'abari mu makungu kubera birigisha cyane kubona imibereho y'abandi bamwe n'indi mibereho twe dusanzwe tubayemo biratanga ingufu zo kubandana icyo nayigiye ahanini icyo nabonye byanyongereje ingufu zo kubandana urugendo zo kwiyumvira zo kubona kure narayigiye ndi kuvuga ndavye abagiye baravuga nka Docteur Ndura yarafashije cyane amaetapu yagiye aracamwo y'ubuzima kandi agashyika kuco ashaka gushika igihe determination yari afise afite vyaramaye icyizere ko na jewe nzoshika kure nkashobora gushika ku ndoto zanje nkashobora guhayariza abarebe niba atakopije cyumvise cyari cyiza twarahiga ibintu byinshi guhaguruka tugakora mu rugo mu mpuzu kandi atabwoba dufise tukerereka kandi n'abandi ko dushoboye c'est vrai turashoboye
ego murakoze cyane hama nawe madame Flora Wineza bamboneyeho wavuze ko wakuriye mu Rwanda uja muri Congo hamuhavuza muri Amerika akaryo kuguhura n'abarundi kazi cyane cyane mu Burundi urakaronka kugira ngo wumve ivyumviro vyabo ico biyumvira ico bagona warusanzwe no ku karyo cyangwa umaze kuja mu Burundi ngo uganire na
nakoze cyane Oyane so jewe nk'umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa kuri urujya rubuga twaronse kuri kajya akajya twaronse ko kubona abakenyezi benshi n'abigeme benshi bamaze gukora ibintu bihambaye nk'ivyo numvise kuri urwo rujya rubuga byaranyoheye rwose kubona ko muri kazoza abana banje barafite nuko babyita abaromaro bazorabirako hanyuma nabo bakagira icyo bakoze so hanyuma ku boko kuko noba mfite abo tuvugana nk'uko nabikubariye sindajya mu Burundi mugabo turashobora kuvugana na bamwe muri kuri internet ma telefone kuri WhatsApp ya kagenda nkurikirana bimwe bimwe hanyuma ngahanye ndafite mwebwe yo kuza Oriane nama ndagukurikira kuri Voice of America hanyuma na muramukazi wanje Claudine so ndagenda ndaraba hanyuma kakuramo inspiration muri mwebwe hanyuma nkanka kuri jewe nkumva ko sindi jenyine icyo nzogomba gukora ndafise abazompa impanuro nindazikenera bazonyereka inzira so ya na mafite ndafite abantu hirya no hino kuburyo ko nama niyumva ko ntari cyenye ne mu bakenyezi ntazoba ndi cyenye n'umugeni nzogira icyo ngomba kwishyira gukora ngira icyo nishyizako. Yeah,
urakoze cyane. Ndakugaruka ko mukanye nawe utubwire bamwe mu bakenyezi ibyo bashikirije washimye wakunze wigiyeho. Mpindukire gato kuri Madame Godance Ndikumana, we yashoboye kuba bamwe mu bashikirije ijambo, bamwe mu bateye intege abandi. Madame Ndikumana, wo tubwira cyane cyane abatari bahari, ibyo washikirije, ibyo wahanuye mu byo washikirije umunsi wa gatanu uheze, muri make nabo nyine babyumve, bashobore gufashwa kumbure abatashoboye kubashika.
Ibyo nashikirije umva teme ya conference yari education na santé ya bien-être. Jewe rero nashimikiye kuri bien-être y'umuntu y'abapfason. Igikuru ni uko nibaza ko amagara y'umuntu amera neza ari uko umuntu amariwe neza mu mubiri akamererwa neza no mu mutima. Ikintu kidufasha kugira ngo tube tumerewe neza mu mutima, ku mubiri biroroshe kuboneka, mugabo ku mutima ntibyoroshe. Kenshi tutabisohoye nta n'ubumenya ikituraje ishinga. Kenshi uzawumva ati abantu bagize isanganya bariko baratwara imodoka, azawumva abantu bakubitanye, abantu bagize ibibazo nyine bikomeye, mugabo kubera mu mutwe bari baremewe. Naratanze ikiganiro ndababwira upfugene bitanyoroheye njino, kubera nasanze ubuzima butandukanye rwose. Nibagiye kubabwira ko mba muri Amerika ino muri Massachusetts, i Burundi twari dufise abakozi, twari dufise abashoferi, twari dufise abayaya, twajya ku kazi tugataha. Ino ubikora byose wenyine, wubakanye n'uwundi, murashobora kuba mubisangira. Mugabo kenshi kubera twese kuba twaravuye hariya iwacu natwe tukaba twabigenza ukundi. Aha bamwe barabyakira yuko mubisangira mu nzu, umugabo n'umugore batafashanya ibikorwa byo mu rugo, bakongera bakajya no ku kazi bose. Je narababwiye yuko byaranyorohe mugabo, byanyorohe kubera nagiye nditura abandi ndiyugurura. Ndavuga ati ibi se bikomeza mu mutwe jenyine, ntegerezwa kurondera ababifashamo, norohekwe mu mutwe, norohekwe kwiyumva neza. Hanyuma nicandagira n'amaprinsipi menshi yo kugira ubuzima bwanje ndabushire ku murongo. Amaprinsipi rero menshi yari kugira ati ntegerezwa kurya neza, ntegerezwa kwama ndi en contact n'abandi kugira nje muri isolement, kandi ntegerezwa kuraba n'uko abana bameze neza. Ndabiyegereza, ndabizi imico y'iwacu, kandi nzi neza yuko bari ngaha ata Barundi bariko barahura kuva ku wa mbere gushika ku wa mungu. Hanyuma ndababwira yuko yamfashije rwose, nje nkabona binyorohera. Ndashika mu ntuzeye mu bigero nari narondeye gushikamo, amashuri ndayiga ndayamara, ndiko ndanigana n'abana bato kugena bajyana muri daycare. Nta modoka nari mfise, mugabo narashobora kubajyana muri daycare, hanyuma nkagaruka nkiga. Hanyuma nkeneye mugenzi yuko amfasha mu kubatura ku ishuri, nkamurondera nkajyana. Hanyuma narashikirije icyiyumviro yuko twenge dukwiye kuntuzeye kuza turabyiyumvira, turabye uko iwacu abakenyezi bagira ibibazo. Niko batureze benshi ntitubivuga, mugabo icyo tuzi turazi yuko umupfasoni ashobora gukubita. hanyuma akavuga ati niko zubakwa no kubakira kwibanga ego nibyo nitubakira kwibanga mugabo byagenze nabi cyane ni byiza kwiyugurura ukabitura mugenzi hawe cyangwa ukabitura uwo gufasha kugira kino mu nyuma hagezwa kukubitwa wogire uwo bigenze ukundi ntiwohora cyangwa wovuga ati yeme ndapfuye ukabishikiriza abantu nyuma kugira mu nyuma ubundi nawe yigarura nicyo gituma nahabwiye ati ino amategeko arakora yabyo amategeko arubahiriza umukenyezi arubahiriza umupfasoni nicyo gituma ino nabonye babaha ijambo kurusha iwacu ariko baratsika kugira bibuke ku mukenyezi nawe ashobora kumuzeye gutanga ikiyago kandi bakacumviriza kandi bakabikurikiza ibindi nabyo bifasha nabonye ari leadership abagore bariko baratera imbere bariko baraza mu bigero byose ari bya leta cyane no mu byo kwigenga abadamu baratanga icyumviro barabashyikiriza ijambo ibyiyumviro byabo bigasohoka urumva twebwe rero uko abadamu binjira muri leadership bidafasha rero yuko umugore aba turonka inyigisho zikwiye kugira twiyugurure kugira ibyiyumviro byacu nabyo bisohoke bishobore gufasha mu ntererano iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'umukenyezi rero ko byari bihambaye cyane rero niyo nibyo nashaka kumvutse gushikiriza hari ikintu nabonye ino twebwe dukwiye kwijukira iwacu ikintu cyitwa volontaria tugiye turafashanya nibaza yuko bizoduteza imbere rwose kuko ibintu ikintu cyose dukora turindiriye yuko duhembwa nibaza yuko bitazoroha kuko ubuzi ni buke
ni kuvuga volontariya abatabitegera neza abatabitegera ni nk'akazi umushobora gukora
imbere ibikorwa byinshi bikorwa nuko n'abantu bataba bariko barahembwa mugabo bafise ishaka yuko abantu batera imbere
wari uvuze volontariya nari kongerageza gusigura mvuga nti nibikorwa abantu bakora bitanze kugira ngo igikorwa runaka gikogwe ariko batarenze guhembwa bakagikora ikiringo runaka bakagerageza gufitanga wavuze ibintu bikomeye cyane byerekeye ukwiyugurura nk'abakenyezi ndazi benshi baravuze yuko bashimye uko kuntu waseruye icyumviro cy'uko umukenyezi wese agomba kwiyugurura kugira ngo ibintu byose bigende neza mu buzima bwiwe mu rugo rwiwe mu muryango wiwe ni ikintu benshi bashe gukuraho inyigisho zidasanzwe turaza kugaruka ko kuri ibyo byinshi byerekeye uko kwiyugurura n'ibyo abakenyezi nabo nyine bakora kugira ngo baruranigwe none mu byo bamwe mu bakenyezi bari mu Burundi bashikirije cyane mu bo wabonye hari ikintu coba caragushitse ko mu kiganiro cyabaye cyane cyane ku bari ku ruhande rw'i Burundi
je narashimye cyane rwose wa umushinga mateka yashikirije ibintu bya education yaratomoye ingorane aho ziri aratomora uko ibintu bitegereza kugenda aratomora neza yuko tugiye hamwe tukabikora byo teza imbere cyane abakenyezi cyane cyane urwaruka rw'abakobwa bari kubarakura aratubwiye ingorane zihari mu mashuri aratubwira ingorane imigambi mishasha bashobora kuntuze yo gushyira imbere yaratuyoboye numvise vema twebwe ariko dufise amaboko dufise ibyiyumviro dufise n'uburyo tubishyize hamwe no kuri kw'Imana je nabonye yuko twoterera igihugu cyacu bigakomera kandi abakenyezi n'abakobwa bari barakura bakagira icyo bahakuye n'icyo bahungukiye. Hanyuma ikindi nuko nabonye amatana dufise kema tubimenye ari uko tuyerekanye umukwe w'isoni arazipfana. Nje nibaza yuko tububahuye tukashikira benshi nibaza ko ibyiyumviro mbere byorusha kuko hariho benshi batari kubarumviriza, hariho benshi tudashikira. Nibaza yuko uza turabarondera bakabashikira ibyiyumviro bakabumviriza n'imfashanyo bakazitanga. Ikindi nacyo nuko abajeune bakeneye kuza nk'ubu ariko ndasonda ndondera ntuze feedback
kumva
byabaye. Bambwira ati abajeune turakeneye amajwi yabo menshi, turakeneye kubumviriza, ifoko tubarondera hagire ikintu kiza kiratuma abajeune barondera ukugenda batanga ibyiyumviro byabo kugira ati nyine ibyiyumviro bize biragwira hanyuma inzeye amateme twari twatoye byari bijyanye rwose kuko ni ubwa mbere twari tugize iyi nama urabona kwiga abadamu batakwiye kwiga muri iyi myaka ya nyuma nta myaka myinshi cyane abadamu bari bajya mu mashuri ndabona byaranegereje cyane kubona icyo aricyo duhereye kugira ati twige ubumenyi ni cyo tunga. Ubumenyi ni cyo tunga byarafashije cyane rwose kuko narumva umwe wese ashikiriza akavuga ati yitse ngaha yitse iki ukumva yuko bariko abana barigeme benshi bose bariko baratera imbere kandi ubu tubasanga mu masekiter menshi.
Numve ibyo nka Benita nawe nyine nk'uko bivuze ni umwigeme ari mu ishuri ariko ariga. Benita, none wewe ibyo wifuza kuzokwiga kumbure abari bahari bashikirije imigambi yabo, ibikorwa byabo, business zabo barabigeme benshi batari bake ntibari benshi bwa bandi batari bake, wewe wifuza kwiga iki, uwa wahakuye iki mu byo baba barashikirije abigeme bagenzaho?
Yuko ni ishuri icyo mumbajije nshaka shimire madame Gotance yeje kuvuga yuko ushigwaho ukuntu dushobora kuza turashikiriza ibyiyumviro byacu mukabyumva mukabibona amaproje byacu dufise tukayabereka kuko byavye ahanyine usanga tutayimerereye ikindi gitega ubuka duhura n'ugaruka rwinshi bivanye n'aho umuntu akuja ugasanga turaganira cyane turafite ibyiyumviro kandi tubona yuko byo dufasha ugasanga turi n'abigeme hari n'ibyo tumaze no gushyira mu ngiro mugabo ugasanga hari ibyo dufise tudashobora kuronka aho tubishyikiriza. Nasanze ino mu Burundi kugira uri umwigeme kugira ushobore kuronka ahantu ushikiriza ibyiyumviro bisaba ko soit ni nka kompetisiyo uba wagiyemo irushanwa rigutuma umenyekana donc utazwi biragoye ko ushikiriza icyumviro cyawe. Icyo kinavuze cye kirangyoheye kubera ari abantu benshi nzi babigeme ufite ibyumviro byiza cyane nacyo wangimo kandi umuntu agerageje kubishyira hamwe turabona yuko arishobo byofasha twebwe ugaruka kandi bigafasha n'igihugu cacu. Rero ikibazo barimo henshi kumbaza nuko murambaza icyo ni ukwiga papa y'ibyavuzwe kujya munsi kikintu numva nubandanya ni ibintu bijyanye na entrepreneuria mugabo nkabyaplika ku byo nize la technologie de l'information et de la communication. Idashaka kugira ikintu gishobora kumfasha gushika kuri rêve yanjye. Chaque rêve fait signe qu'il y a un rapport avec Yves Jean-Yves.
Kwitegura kwiga uburyo wotangura ikorwa cyawe business yawe ariko ubanze kuyiga neza kuko n'ubuhinga bwa none busaba bumenyi bwinshi busaba uburyo bwinshi urashaka kubanza kunonosora uwo muga wawe mbere yuko uja kugira business yawe
ego
byo bari mu bijanye guhanahana makuru byo ari bijanye nibihe neza na neza wumva
Ikinushaka ndashaka kugira nabyise maison intelligente. Iyo maison shaka ko yobamo ibintu byo kumenyesha amakuru kabamo television kabamo radio kabamo kote réseau et kabamo kote ya programmation akajamo ba developer baka developa ma site web ma application ma logiciel akabamo na kote ibintu bya robotique en fait niyo monde tukitemo kandi ibyo nabigize mpanje kuraba tutotubu yaho mbaye ku ishuri donc urasanga no ku ma université twe twiga na TIC deja abakobwa barayitinya kubera donc bari je demande pas de chocolat. Oh, il me dit simple, il suffit d'étudier, mais ça va quick. Et quand tu casses un garage, tu goûtes par l'imbéria à tout. Bah, tu viens nous dire, nous cabou la robe à bicoler. Donc, par la hête, tu casses un paquet ou pas avec qui ça. Il va dire oui, c'était ici, ou mon programmeur, ou mon développeur, ou la hête, tu as ma chouette à autre, tu goûtes au king, comme un ouat au king, et toi, tu vas. Quoi, tu la fâches à l'agna. Entre nous. Usanga ikeneye mugaba karinda kuja kubirondera ubanzi bantu bari hanze ico nico cyatumye cyangira iyo reflexion kandi iyo maison intelligente kubera nibagije yuko itoba ya informatique gusa yujamo n'aba femme entrepreneur akagaruka kakaranga nyine k'abarundi donc ntitukate yumviye ko hujamo ibintu bya sakaranga ari abajone tuzi ino bakora utuntu nyine twiza donc twujamo kandi tubafasha nabo niko batugurisha bakiteza imbere ndetse ko bari ugufashanya tukarungu tukakreye ubuti tukakora ibintu usanga barondera hanze tugakora nk'amadoro
bitari bisanzwe biboneka ndumva yuko ufise ibyumviro bihanitse birebire ariko nibyo tugezwemo nk'uko wabivuze nibwo buzima bw'ubu buzima bwa tekinoloji ubuzima bw'ubuhinga bwa none ntugire amasoni yabyo kuko ibyo byumviro n'ibyumviro bitari ni byumviro bikwiye kuganirwa ko muri iki gihe hariyo tekinoloji hose ngaho mu gihugu hagati naho nyine bakwiye kubigira ibintu bisanzwe kuko nibwo buzima tugezemo ariko ngarutse ku majambo yavuzwe ku munsi wa gatanu akumure kubigeme bashikirije bimwe mu ntambanyi baciyemo mu ma business yabo hari utuntu wumvise twagufashije mu buryo wotangura business yawe canke inzitizi wumvise cyo kwanza guteya amakenga bimwe mu byo bavuze bagiye baracamwo wumvise kumbure wogerageza kwirinda canke kugira ukundi mu byo baciye mu byo bari nk'ibi
byinshi baravuze yuko impambamyi bahura bashobora gushika mu buzi bakababwira bakabashyira hasi nico nuvuga mu gifaransa bakabasuzestima yuko badashoboye uri nk'umwige mugasanga utwara abantu b'abagabo barakwita nyine ko atadushoboye ikintu yaciye ndahakubura ni uko uba ubishyiramo ingufu ukaba forte mu byo uri kurakora ukabereka ko kugushoboye imbere ugakora n'ibyo bibaza kutokora ukabwira uko ushoboye kose kugira ntuki hasi aho kugume ugira ingufu nyinshi kugira ngo ugume ubereka yuko ushoboye cyane ko birangura kuvuga mu kirundi
nta kibazo urakoze cyane rwose birumvikana ngaruke rero ngaha muri Amerika kuri Madame Flora nawe tubwire mu bashyikirije
Madame imbere y'uko ujyayo ndashobora kongera ko akantu
ego
murambabarira hariho akantu nyine kagize Madame Mama Buntu madame president Nkurunziza yatubwiye neza ukugene icyumviro cyamujemo cyo gufasha impfubyi araduha detaye ya proje yiwe ukugene yatanguye n'ukugene azarongereza ko kimwe kimwe azarongereza ko kimwe kimwe je narabishimye cyane rwose uwo ntuzeye uburyo bushobokeye akagerageza vrema kugira kandi yabivuga umengo proje iri ruguru iyo sinzi ko ariyo yapfukiye kibura aho yoba yaratoye iyo programme ntiri bujumbura nibyo numvise sinzi yuko noba nari ihenze numvise ari ibintu bifasha rwose biratanga akazi kandi bifata bifasha population ikenewe gufasha cyane mugabo kandi iza irungura ibyiyumviro abonye yuko yatanguranye n'ikintu kimwe hanyuma aragirira bibiri nyuma aragirira bitatu amaze kutubwira ngira ngo yarashitse kubishika indwi umunani aho hose mu byo yatubwira ni ibintu bitanga akazi ni ibintu bitanga ibyiyumviro ni ibintu byerekeye abakenyezi navuze ati mu bana bari kubariga ubu bajye bararaba ayo ma initiative lokale apana ibintu byabindi byose dushyira i Bujumbura tujye turaraba ama initiative lokale aza arashyikira abakenyezi bari mu misozi hanyuma aha habaye initiative muri iyi province aha hakaba iyindi initiative ku yindi province tuzosanga twateye imbere no kuri abakenyezi benshi bashoboye kumvirizwa kandi bashoboye gufasha
urakoze cyane nawe Madame Flora ibyo waba warahize kumbure ku bakenyezi bari bari mu mahanga cyangwa abakenyezi bari bari mu Burundi hari icyo bo barashimye mu byo bigishije mu byo bashikirije tuganirize mu byo wewe wakiriye washimye cyane
murakoze Loriane jewe icyo nashimye ubwa mbere na mbere ni ukungene abakenyezi cyane cyane abigeme bariko barajya mu myuga itandukanye kenshi usanga ijyamo abashinganahe abasore abagabo murakoze nk'umwuga wo gucapa nk'umwuga wo kumenajinga abantu zenye abamizisiye so nkibyo onye kweri je navuze ati abantu zenye abakenyezi bariko baraduga mu gihugu cyacu ntibakiri bamwe bo kuguma ku ntozenye ku isuka canke utegereza kuja gusenya utegereza kurondera ibyo kurya utegereza kwama uri mu byo mu rugo gusa nawe kuja mu ishuri ugashobora kuja mu mwuga kwibaza ko watekereza kuba urimo abagabo gusa ndi cyarangiye gose hanyuma kindi cyangiye n'ukungene umutambukanyi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu yashikirije rya proje iwe yo gufasha impfubyi jewe byarangiye gose nk'uko nakuze ntabwo twakuriye mu bukire navuga ko twari unfortunate kugira kuronka imfashanyo hirya no hino nko mu nkambi abana bataronka ivyo imfashanyo y'ivyo y'amakaye iki utwo kurya ibintu nk'ivyo onye nko kubona nk'umuvyeyi nk'urya yarafashe agashinga kirya kintu co gufasha imfuvyi batagira icepo n'ico haruguru bakazoshobora kuja mu mashure canke bakazoshobora kuronka aho baryama byaranryoheye gose arico gituma kuri jewe intuzenye iciyumviro canje kiracari mu mutwe mbwabo ndifuza cane kuzogishikana wa umunsi umwe si gufasha impfuvyi nk'uko nguko mbwabo ngaha ndabiye ku mukobwa wanje mutoyi so jewe ico mfise ku mutima ni umukobwa wanje ariko aribagira intozenya ariko aribagira ikirundi mukuru wiwe aragerageza mugabo so nari niyumviye nti rero ko mbona bimeze uku ndazi ko abavyeyi benshi bagorwa n'ico kintu ugasanga abana bacu bamaze kwibagira ururimi mbwira umukobwa wanje mukuru ati none niwagenda kuramutsa sogokuru wawe katavuga ikirundi kamwana uzogira gute uzomuganiriza katavuga icongereza uzomuganiriza mu ruhe rurimi mu gihe utagomba gushyiraho akaryo kawe ngo uvuge ikirundi rero jewe nariko ndiyumvira ikindiro namaze kugishikiriza umugabo wanje kugira turabe ko twogishikana ahantu hanaka nawubwiye nti njye ndiko ndifuza kugira kugira kungene no fata abana no kreya ikintu ntigishika nkaho afata abana tukaza tukaganira tugatangura kuganira kandi abaganiriza mu kirundi tumira nk'abana bafite ubugenegene kanaka bakaganirira abo abandi bana kugenda kugira ngo ashobora kuinspiringa abandi bavyeyi nkabatagerageza kuganira n'abana babo mu kirundi kubera ko kenshi ngo hari abo numvise bavuga ati icyo kirundi none tukijana he no ikirundi ni umuco wacu ni mu gihe tutaye akazoba katubanye kubera ko kenshi urabona ngahaye muri iki gihugu cyane cyane abantu bose bari mu bihugu byo hanze benshi barahaje abana babo kuvuga ururimi bavuka mubwabo kenshi ikintu nabonye cyane abarundi ngahanye kenshi barazinyora bakavuga ati icyo kirundi se mugabo kweri ibyo muri jewe ndibaza ko hamwe noshobora kugishyira hajya anye ashobora gufasha abana batanu batandatu bagashobora kuza baravugana n'ababyeyi babo mu rurimi rwabo cyangwa hamwe bazokwifuza kujya mu gihugu cyabo cy'amavukiro bakashobora kuganira n'abantu basanze ntibikumire ntibashobore kwikumira kubera ko babuze ukungene bintakinga n'abandi bahasanze so iyo onye kweri ni icyumviro cyanjye ndifuza kuzogishyira mu ngiro bivuye kuri ibi byabaye kuri icyakoraniro nabonye ko mu gihe ushyizeho akawe ukiyugurura umugani wa Christine nk'uko Godance nk'uko yabivuze kuvuga birashoboka mu gihe urondeye imfashanyo ku bagenzi ku bantu benshi babona bari ko baratera imbere kubaza birafasha so ya ndatse nicyo nahakuye hanyuma ndifuza ko bizomfasha muri kazoza.
Mwakoze cyane. Ko tujya gusozera ngaruke ku coba kitagenze neza mu ikoraniro ryabaye, ico wohindura canke ico wokongera ko kumbure mu mwaka uza nibabandanya bagitegura gikorwa nka kiriya, ico kwibuza kubonamwo kurusha canke ico wokosora. Mpereye kuri wewe Benita Nise, utubwira muri make uko ubibona.
Ahanini vyagenze neza uretse timing ko vyakuranye katuwongeye bwari ubuhinga bw'ivyuma. Hama ikintu mbona ko bokongera ko nuko botumira gwaruka rwinshi bakaruha ijambo nabo bakavuga, nibaza yuko navyo nivyofasha gusumba.
Murakoze cyane. Namwe madame Godance Ndikumana, akantu ubona wokongeramwo canke wobakebura canke wipfuza ko usubira kubona mu mwaka uza ko barakata?
Je narashimye kutubonanya, hariho abantu benshi bataribwa batari bagize iminsi babonana nibaza yuko baryohewe cyane. Ica kabiri ni uko amatara dufise ari menshi, nibaza yuko abatashoboye kuba barashoboye kuraba. Sinzi yuko byashitswe kuri Facebook cyangwa YouTube kugira abantu batabikurikiranye bazoshobore kubona ibivyiza nyene tutari tuzi, hanyuma bace baboneraho n'ukugene bazoparticipa mu bizokurikira. Hanyuma ikindi nacyo ni hariho urabona presentation zaba mu ndimi dushatse, mugabo twari twashimikiye ku Kirundi. Nararyohewe rwose kubona Ikirundi tacibagiye, nk'uko madame ahejeje kuvuga ni byiza yuko tugira ama presentation yacu mu Kirundi. Mugabo abadashoboye kumva Ikirundi tukarondera uburyo bwo kubasigurira translation ikaba disponible. Kuko ubu nibaza ubunye ko bigaragaye nyene ko ari ikintu cy'iterambere gikenewe, nibaza ko tuzobibandanya kandi nibaza yuko tuzoshikirwa n'abantu benshi cyane cyane n'impozamakungu bashobora kuba batavuga ururimi rwacu. Turashobora kuvuga ati ego turiko twabyorganije mu Kirundi mugabo cyangwa mu Gifaransa mugabo tukagira translation mu ndimi zikomakomeye tuba tuzi yuko audience yacu irimo. Hanyuma ndashigikiye nk'uko nabivuze kare icyumviro yuko twokumva amajwi cyane y'abakiri bato, ibyiyumviro bafise bisa n'uko ari byinshi kandi n'ingufu zirimo ari nyinshi. Hanyuma na tekinoloji barayizi, niyo monde turiko turakurikira. Mugabo si kuvuga yuko abandi badukuriye nabo goreka kuprezenta amantu zeye ama experience yabo kugira ndidute imico y'igihugu, kugira ntiduce twangara ibyo hanze biraryoshe ko dukwikira cyane cyane nk'ibyo twiga mu mahanga cyangwa ibyo twiga benshi. Mugabo ni byiza yuko tubandanya osi dukurikiza n'imico yacu ya kavukire. Ikindi nacyo ni uko hari ibi nko gusaba abandi banyeshuri cyangwa abandi bagira neza abandi bashaka kutwumviriza, tuza turahanahana ibyumviro kugira ngo tuza turashikira benshi tutamaze kumva. Narabonye twenshi twavuze tuva mu bihugu byinshi nibaza yuko kubandanya umwe akaza abwira mugenzi we umwe akabwira mugenzi we bakagirana hanyuma ikindi nacyo narashimye ukugene technology yagenze neza iwacu no kubashimira cyane rwose hanyuma natwe kandi muratwiga technologies sineba kugeza ku yuki shora kuba twarabagoye kenshi nk'ubu mu bitegoro mwagize dushobora kuba twari petetre kubafasha mugabo kubera tutazi na technology bikatugora hanyuma nkaba ndabashimira abaiciyumviro kugira ngo muduteze imbere hanyuma mwibuke abakenyezi ko ari ubu bagezwe ko ubu ibiciyumviro byabo bica imbere hariho iciyumviro kimwe nibaza yuko twokiganira hagati twebwe abakenyezi canke tukahanuza n'abandi hariho aba entrepreneur mu kiyago narumvise haza ibyiyumviro ti no kwangaja umugabo ti noba nabuze umugore sinzi yuko ari byo tuzoshigikira byose gusa kuko ifoko twerekana leadership ya bose ifoko twerekana leadership aho tujye nk'ubu kreye entreprise ikakurika banini ntiyoba entreprise y'abagore gusa yoba byiza twize gukorana n'abandi byiza yuko niko tuzotwara igihugu niko bashobora kuguha igihugu ukagitwara nitwotwarira abagore gusa ahubwo niko nikwereka umuntu wese w'umukenyezi afise ijambo ntari pane aronke aharishikiriza mugabo dukeneye gukumira umugabo nk'uko badukumiriye no kubaruta
urakoze cyane hama nawe Flora Madame Flora wineza bamboneyeho icyo wakunze ushaka kusubira kubona mu mwaka uzaca nk'icyo waneguye muri make cyo bokongera ko canke bagakosora cyo bariki
urakoze cyane ntangure cime mvuge nti mwarakoze kuba mwariyumviriye ikiganiro navuga ko caje hageze abakenyezi benshi bari babikeneye kugira baronke bagire urujya rubuga rwo gushyikiriza ibyiyumviro byabo no gushyikiriza ubugenegene bwabo byaje hageze hanyuma icyo navuga nokwifuza ko mwokongeraho muri kazoza ni nkogu abantu barashikirije abapresenta baraprezanse twarabumvirije mugabo ntabwo ntabwo twamenyanye twebwe ko twinteractinze hagati yacu twebwe twarumviriza gusa abapresenta mugabo nta interactions zari zirimo rero navuga ati nko muri kazoza k'ikindi kiganiro ko mwogira imigwi mukafata abantu baba baje mukabagabura mu migwi hagati na hagati mupakaza baraganira nk'uko babyita mu cyongereza the breakout sessions bakaza bakidondora bakaganira kugira bakreye network ya relationship baze baravugana bagire amakontakt abantu bamenyane yiyumvira ko muri kazoza mugerageza mugashyiramo kugira abantu bagerageze kumenyana nk'uko byabaye muri iyi session ya head
urakoze cyane nk'umuntu yari yayoboye ibiganiro ndaza kubishikiriza abateguye neza na neza cyane ibikoraniro bashoboye gushyira mu ngiro ivyo mubabwiye ivyo mubashikirije kugira ngo mu mwaka uzakumbure ibintu bizogende neza kurusha kuko numva ahanini mwarashimye ahanini mwarize mwarafashije n'abandi ndabashimiye mwese rero mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka murakoze mugire musi mwiza.